Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti muduteze amatwi, mwabonye butandukana. Ikaze muri aya makuru, turahera kuyo hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugezwaho na Aloys Bigirimana.
Maramutse Thomas, turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Muri Nigeria, indorerezi z'amatora hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bavuga ko amatora ya baburamatari yo ku munsi wa gatandatu yabayemwo ubwicanyi no guhohotera abayitabiriye cyane cyane mu gisagara cya Lagos. Ibimenyeshamakuru muri Nigeria bivuga ko abantu 21 bishwe, abandi barakomereka. Hari gihe igipolisi cyabuhoza abakozi 17 ba komisiyo y'amatora bari baranyurujwe muri leta ya Imo iri mu bumanuko bushira ubuseruko. Ushiko ubu komisiyo ya Nigeria ijejwe gutunganya amatora yavuze ko imaze gutororokanya ibiharo by'imfata kibanza mu mareta 12. Ayo mareta arimwo Lagos, aho buramatari Baba Jide Sanwo Olu wo mu mugambwe uri ku butegetsi yongeye gutogwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryavuze ko imbuga ngurukanabumenyi zakoreshejwe mu guhamagarira ubwicanyi n'urwanko hagati y'abadasangiye ubwoko. Ariko umushikiranganji wa Nigeria wo kumenyesha amakuru Lai Mohammed yavuze ko ayo matora yabaye amwe mu yo kwizerwa muri kahise k'igihugu cya Nigeria. Kuri Afrika kandi, Leta Zunze za Amerika yiremeza ko bamwe mu basirikare ba leta ya Ethiopia, Eritrea, intara ya Tigray na Amhara bakoze ibyaha byo mu ntambara mu gihe cy'intambara yabereye mu buraruko bwa Ethiopia. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabivuze ejo ku munsi wa mbere. Blinken yabwiye abamenyeshamakuru ko abo basirikare bakoze n'ibyaha bya kukiremwa muntu birimwo ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi byaha bishingiye ku gitsina hamwe no gutoteza abantu. Abasirikare b'intara ya Amhara bakoze ibyaha kukiremwa muntu mu kwimurira abantu mu bindi bice ku nguvu no guhonya abanyetigreya badasangiye ubwoko mu burengero bw'intara ya Tigreya nk'uko Blinken abivuga. Ibi Amerika ibyemeje inyuma y'urugendo uwo mushikiranganji aherutsemwo muri Ethiopia mu ndwi iheze. Yarashimye ariko ko ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro ririko rigenda neza, ariko ntiyashotse yongera kwemerera ico gihugu gusubira mu masezerano yo guhanahana ibidandazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwebwanzi y'umugabane wa Afrika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashingamateka bo mu mugambwe w'abarepublikane barifatiye mu gahanga umushikiriza manza mukuru wo mu gisagara cya New York asanzwe ariko aratohoza kuwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump. Uwo yahoze atwara Amerika yagirizwa kuba yarahaye igifukamunwa cy'ibihumbi 130 by'amadolari umugore akina amareresi y'imibonano mpuzabitsina imbere y'amatora yo mu 2016. Abashingamateka batatu barongoye imigwi itandukanye yo mu nama nshingamateka bagiriza Alvin Bragg n'umushikiriza manza mukuru w'i Manhattan ni muri New York ko ariko aritwara nabi muri urwo rubanza. Bamusabye kubaha amakuru hamwe n'ibyemeza afise ku matohoza ariko arakora kuri Donald Trump. Uwo yahoze ari perezida wa Amerika yavuze mu mpera z'indwi irangiye ko yiteze guhagarikwa niyarenguka imbere ya sentare muri urwo rubanza kuri uyu munsi wa kabiri. Ariko uwo mushikiriza manza ntarigera atangaza nimba Trump azokwagirwa n'icaha canke kitazomwagira. Trump yarahamagariye abanywanyi biwe mu myerekano mu gihe yokwegekwa ko icaha. Abategetsi b'i New York bariko barakorana n'ibigo bijejwe umutekano muri ico gisagara mu kubasaba gucungera umutekano kuri kunyubakwa ya sentare ya New York. Trump yobabaye ari perezida wa mbere muri Amerika yagiriwe n'ico caha gihanywa n'amategeko mu gihe yotabwa muri yompi. kuntambara yo muri Ukraine abategetsi bavuze ko inama mpuzamakungu yabere I Londres mu Bwongereza yashoboye gutororokanya imiliyoni 4.9 z'amadolari yo gushigikira sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI mu matohoza yatanguye ku vyaha byo mu ntambara byo byarakozwe muri Ukraine ayo mafaranga azofasha kandi mu bikorwa by'iyo sentare mu kuvyegeka ku Burusiya aba shikiranganje b'ubutungane b'ibihugu birenga 40 barahuriye I Londres ku mugwa mukuru w'Ubwongereza ejo ku munsi wa mbere mu nama yize kuvyaha byo mu ntambara byababereye muri Ukraine ni inama itunganijwe CPI isohoye umutahe wo guhagarika president w'Uburusiya Vladimir Putin imwagiriza kuba yaranyuruje abana abakura muri Ukraine Karim Khan umushikiriza manza mukuru uyo sentare yavuze ko uwo mutahe kuri president Donald kuri president Vladimir Putin yabaye intsinzi ariko kandi ngo ni akaryo ko kwibutsa isi ko igikorwa amakungu akoreye hamwe ari urufunguruzo rwo guha ubutungane Ukraine umutahe wo guhagarika president Vladimir Putin ushobora kuzomucyafuriza igihagararo ciwe mu makungu ariko igihugu cy'u Burusiya nti kiri mu masezerano yashizeho CPI kandi nti buriko burarungikayo abene gihugu babwo nkuko kitari muri ayo masezerano nyene abategetsi b'u Burusiya bavuze ko iyo ngingo yafashwe na CPI ataho ihagaze mu mategeko kandi ataco imaze
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Aloys Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Aha mu Burundi abanyururu 148 barafunguwe ejo kuwa mbere mu mabohero y'ingozi mu majyaruguru y'igihugu.
Tubasabye rero yuko mumaze kurekugwa mwogenda mu miryango yanyu aho musanzwe muba muje ku kivi mukora ibikorwa by'iterambere kandi kanatsinda no gaha mu ibohero mwahora mwerekanye yuko mutari mwicaye.
Uyu ni ministri w'ubutabera w'u Burundi umutegarugori Domine Banyankimbona. Hagati aho ifaranga ry'u Burundi riragenda ritagaciro ku buryo budasanzwe. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za Afrika y'Uburasirazuba zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri teritwari ya Masisi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, ni Thomas Kamirindi nongeye kubaha ikaze. Amakuru mu biyaga bigari rero tuyahere mu Burundi. Abagore 21 n'abagabo 127 baraye bafunguwe muri gereza z'ingozi mu majyaruguru y'igihugu. Ni mu rwego rwo kugerageza kugabanya imibare y'abafunze. Ni inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana ukorera I Kigali mu Rwanda.
Izo ni mvino zakiriye umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona igihe ariko aragendera ibohero ry'abakenyezi kuri uno wa mbere ku muhingamo. Muri iryo bohero yarifadikanije n'abahafungiwe mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Yabamenyeshije ko uku kwezi kose kwabagenewe aricyo gituma yabagendeye abazaniye n'akaganuke. Yarabashikirije ibitenge, amasabuni, umuceri, ibiharage n'amamesa. Abafise abana nabo abongera isukari n'ibikoresho byo kwifashisha mu kurera abo bana. Ubuserukira abafungiye muri iryo bohero ry'abakenyezi yarasabye ko boronswa ikigongo cy'ikivunga bagataha kwitaho ingo zabo.
Abakenyezi burya bihanura n'ingoga. Niyo baba bakoze ivyaha bisubirako n'ingoga. Muzoze muraraba mubatezurire n'ingoga kuko bavuye mu miryango abana barayerera ingozi gasambuka benshi baraharitswe. Twosaba yuko mwabagirira ikigongwe n'abandi bose muri rusange ariko cyane cyane navugira abakenyezi kugira basubire mu miryango kurera abana babo.
Umushikiranganje Domine Banyankimbona yabamenyesheje ko iyo ngingo umurengeye ariko ku kibazo cyabo kizokwigwa n'abamukurira.
Mwebwe rero twumvise yuko mwijambo mwashikirije mwifuza ko mwese mworonka ikigongwe cy'ikivunga ijambo mwarishikirije no mu ndirimbo mwashikirije, ariko ico ni igikorwa tutoshobora kuvuga yuko twoca dukora uyu munsi. Ivyo mwavuze twavyumvise, tugiye kuraba tubishikirize n'abadukurira, hanyuma ikizova mungira muzokimenya. Kuri uno munsi ntitwovuga yuko mucamure kugwa mwese, oya.
Niburi umunsi Jean Claude ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe Rukristu rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ACAT Burundi yamenyesheje ko bashima ico gikorwa ariko ngo impingira cari ndende.
Twebwe rero tukavuga yuko bakwiye gufata politike itomoye yuko abanyororo bogabanuka mu bohero, nivyo biciye muri ibi vyo kugabanya bakarekura abanyororo bamwe bamwe mugabo bokuramwo ako kantu k'inzigo y'akazi kirifatiye kuri politike, bakarekura abanyororo bose bigaragara yuko atangorane bagiye gutera mu kibano, hanyuma bagahava rero bakagabanya n'umurindi wo kuja barapfunga abantu bakaraba izindi ngingo bofata zosubirira iminyororo.
Abanyororo 180 barekuwe, umushikiranganji Banyankimbona yarabatekereye impanuro.
Murazi neza ko ibihano mwari mwaraciriwe mwebwe mwarekuwe mumaze guhanwa ica kane c'ibihano mwaciriwe mutari bwa biheze, kuko nta utazi igihe yarasigaje kugira heze igihano. Tubasavye rero yuko mumaze kuregurwa mwogenda mu miryango yanyu aho musanzwe muba, muje ku kivi mukora ibikorwa by'iterambere kandi kanatsinda no ngaha mwibohero mwahora mwerekanye yuko mutari mwicaye.
Umwe muri abo arashima kubona barekugwa, akaba yemeye ko n'impanuro batekerewe bazozifata nka nkama.
Ndishitse mu miryango wacu tuzokwigenza neza dukurikize impanuro baduhaye, twirinde no kongera gukora icyaha cyari cyatuzanye hano kugira ntituze tugaruke mu ibohero.
Mu ibohero ry'abagabo ingozi hafungiye abanyororo 1634 mu gihe ryubakiwe abatarenga 400. Mu ibohero ry'abagore naho hapfungiwe 222 rikaba ryubakiwe abagera kuri 250. Muri iryo bohero kandi harimo abana 226 n'inzoya 25 nk'uko abajejwe amabohero babishikirije Ijwi rya Amerika. Ibiharuro navyo dukesha ACAT Burundi mu matohoza bakoze mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka wa 2023 vyerekana ko mu Burundi bwose hari amabohero makuru 13 arimwo abafungwa 12,560 n'560. Ayo mabohero yari yubakiwe kwakira abatarenga 4,494. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika tukiri mu Burundi, idolari ry'Abanyamerika rirahenze cyane kurivunja mu mafaranga y'amarundi. Iyi nkuru ni radio yanyu Ijwi rya Amerika yayibateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayigezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Mu Burundi dolari ry'Abanyamerika rirushije kuduga agaciro ugereranije n'ifaranga abarundi bakoresha. Muri kino gihe rigugwa amafaranga atari munsi y'4,000 by'amafaranga y'amarundi kuwuje arirondera n'amafaranga 3,000 950 kuwuje arizanye. Imyidogo ni yose ku bavunjayi bo ku isoko yo mu Kinywabi bavuga ko birirwa barafatwa baturatuzwa bakanafungwa bagirizwa kuba intandaro y'itituka ry'agaciro k'ifaranga ry'u Burundi. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika batifuje ko amazina yabo aja habona bavuga ko bababazwa no kubona abakorera mu mazu yo kuvunja yemewe bakoresha igiciro kingana canke kigasumba igiciro c'isoko yo mu Kinywabi. Bamwe muri bene ayo mazu yo kuvunja bavuga yuko igituma idolari badandaza riguma rizimbye ari uko ibanki nkuru y'igihugu BRB ibaha uburenganzira ikabima amadolari. Umwe muri abati, idolari ndarigurisha nkurikije uko nanje nariguze, sinokorera guhomba. Bamwe mu badandaza abo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko mu bitera ubukene bw'idolari mu Burundi hariho n'amahinguriro akomakomeye nka Brarudi asigaye agurira amadolari mu Kinywabi ku badandaza batayahabwa na BRB. Abandi nabo bakavuga yuko hari abantu benshi babitse amarundi mu nzu bahaye bayavunjisha mu madolari ku gutinya ijambo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko azoyahindura ibipapuro bidafise agaciro. Abarongoye Albert Bebo bemeza yuko ubukene bw'amafaranga mva makungu utegwe nuko mwimbu igihugu gishorera hanze utaba wisununuye ariko kandi ngo birava no kubayarondera bongerekanye ku isoko yo mukinywa bi kuva ho Berbe igabanirije bisati hamadorari bati nta kindi kizomara ubwo bukene atari kugwiza umwimbu no kwirinda gukorera mukinywa bi Desire Musharitse icegera c'umukuru wa Berbe anagabisha abafisa amazu yo kuvunja batubahiriza ibiciro bimanitse ku miryango yabo ati bitebe bitebuke bazobihanirwa aranahumuriza abarundi ko leta iticaye hari hibyirikirakora bizotuma ayo mafaranga mva makungu asubira kugwira mu gihugu yamara ntiyadusiguriye igihe ibyo bizoshobokera kuva mu kwezi kwa cenda umwaka uheze w'ibihumbi 2022 ibisata bitatu nibyo byonyene bironswa ni banki nkuru BRB amafaranga mva makungu ibyo ni gitoro imiti hamwe n'ifumbire
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com kuri YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC zafashe bimwe mu birindiro bya M23 muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Jimmy Shukrani Bakomera ukorera Igoma.
Izo ngabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yase zagaragaye mu duce twari dusanzwe twarigaruriwe n'abarwanyi baye 23 mu mirwano yabaye mu minsi ishize aho batanaga mu mitwe na FRDC. Utwo duce ni Kirori Rweka, Rubana, Kicanga ahari ibirindiro bikuru byaye 23 muri territoire ya Masisi. Ibi byemezwa na Bwana Habimana Auguste, umuyobozi wa Societe Civile muri groupe ya Abasharika MB ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika.
Kuzibona tuzaje hanyuma y'umuvento yo kugenda kwayo twabonye arizo zije tubanye nazo nta kibazo ingabo za evento za igisiye gatoya teza disparishe mu karere ingabo za FRDC ziri kure gatoya ikarere duherereyemo aho ingabo za EAC nizo zaje kwinstala aho ingabo za M23 zari zishinze ibirindiro byazo.
Uyongeyeho ko kuri ubu icyo abaturage bakeneye ari amahoro n'umutekano birambye. Ibyo akaba ari byo biteze ku ngabo za EAC zari zigeze mu duce batuyemo.
Twebwe dukeneye amahoro kubw'umutekano muke turi kunyuramo dushaka ngo ingabo ziri buturinde ziturinde ziduhe n'umutekano na nibyo dutese ku ngabo za EAC turi kubona mu aka karere kacu dushaka ngo ziduhe umutekano wisanzuye kabisa ku buryo kinatwe turiyumva nk'abakongomani.
Mu gihe M23 irimo kuva mu duce yafashe two muri Masisi, ubuyobozi bwa Kongo Kinshasa bukomeza gushinja abarwanyi ba M23 kutubahiriza amasezerano yo gushyira intwaro hasi bakarangiza intambara binyuze mu nzira y'amahoro. Ibivugwa na leta ya Kinshasa biterwa utwatsi na M23 yo ku ruhande rwayo ikomeje kwemeza ko yiteguye inzira iyo ariyo yose yatuma amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, bityo abaturage bakabaho mu mutekano usesuye. Lawrence Kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa M23.
D'abord en première respecte à honorer la demande des dirigeants régionaux.
Icyambere nuko M23 yubahirije iby'abayobozi ba yase bayisabye. Ibyo kwari kuva mu duce twose bafashe kuva ku mirwano yatangiriye. Ibyo rero twarabyubahirije. Ariko leta ya Kinshasa ntabwo yigeze hagaciro ibyisabwa gukora. Erega ibyo Kinshasa ivuga ko mu byukuri tuzava mu duce twafashe ibirimo kubesha amahanga, ahubwo icyo FARDC ikora ifatanyije na Mai Mai Nyatura ndetse n'indi mitwe nuko dutera n'indege zabo z'intambara kandi byose bikagira ingaruka mbi ku baturage.
Uyavuga ko batigeze batera ibirindiro by'ingabo za Kongo FARDC aho biri hose. Gusa yongeraho ko igihe cyose FARDC zagerageza gutera M23 izirwanaho uko bishoboka mu rwego rwo kwirinda no kurinda abaturage. M23 twiteguye kwirwanaho igihe icyo ari cyo cyose FARDC zadutera kandi tuzarinda aho turi. Ariko ubu turindiye ko leta ya Kongo yakwemera inzira y'ibiganiro. Ibaze nawe igihe M23 yari yarahunze inanga hari imitwe mike cyane barirwa kuri 50, ariko ubureba mu burasirazuba bwa Kongo gusa hari imitwe irenga 250. Twebwe nta kibazo dufitanye na Kongo.
duharanira uburenganzira bwa muntu kandi tukarinda uwo ari we wese.
Ubwo twagerageje kuvugana na General Sylvain Kenge, umuvugizi wa FARDC muri Congo, yirinze kugira icyo atubwira kuri iki kibazo. Kuva ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zagera mu ntara y'Ikivu ya Ruguru, imyigaragambyo yarushijeho kwiyongera. Imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara y'Ikivu ya Ruguru yakomeje gushinja yase kuba nta kimariye abaturage, bigera naho isaba izo ngabo gusubira mu bihugu zaturutsemo. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Radio Ijwi rya Amerika. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, akubutse mu rugendo muri Afurika, yasuye Ethiopia na Nigeri. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo aratubwira icyo uru ruzinduko rwari rugamije n'icyo rwagezeho.
Anthony Blinken yatanguriye urugendo rwiwe ku mugabane wa Afurika muri Ethiopia ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye, aho yabonanye n'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed hamwe n'abandi bategetsi ba leta n'abayobozi b'amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Urwo rugendo rwari rufise intumbero yo gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Ethiopia, kimwe mu bihugu bifitiye akamaro gakomeye Amerika ku mugabane wa Afurika. Ari mu rugendo muri icyo gihugu, Blinken yarashimikiye ku kamaro ka demokrasi n'agateka ka muntu mu kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika imigambi zishyira imbere ari agateka kazi na muntu n'iyubahirizwa ry'amategeko muri Ethiopia. Ni mu gihe hakiri amakenga ku byerekeye gushyira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Ethiopia n'abayobozi b'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo mu ntara ya Tigraya wagwanya ubutegetsi. Ayo masezerano yaratumye ingwano yamaze imyaka ibiri mu ntara ya Tigraya ihagarara. Anthony Blinken yarafashe akanya ko kuvuga ku bantu batakaje ubuzima bwabo mu ngwano hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF. Intambara yarangiye habaye amasezerano yo guhagarika ingwano yashyizweho n'impande zombi mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye w'2022. Uyu mudiplomate wa Amerika yarahayagije utwigoro tw'amahoro twashinze imizi muri Ethiopia tubifashijwemo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, Kenya na Afurika y'Epfo. Utwigoro kandi twari dushigikiwe na Amerika.
The conflict was absolutely devastating. Hundreds of thousands killed. Widespread sexual violence against women. Millions forced to flee their homes. The cessation of hostilities agreement.
Blinken avuga ati intambara yarihaye inkumbi abanyagihugu 100,000 bariswe, abakenyezi n'abigeme barafashwe ku nguvu ikivunga, abandi miliyoni baravuye mu zabo. Yamara amasezerano yo guhagarika ingwano yashyizweho ni intambwe ikomeye cyane yahinduye ubuzima, yongera ituma abanyagihugu batabandanya gutakaza ubuzima bwabo. Guhonyanga agateka kazi na muntu byaragabanutse. Yamara umushikiranganji Blinken ntiyasubije Ethiopia mu mugambi wa AGOA ujejwe gutuma icyo gihugu gishobora gushikira amasoko yo muri Amerika mu byerekeye budandaji atanzitizi zihari. Uwo mugambi wari wafashije biboneka Ethiopia mu gisata c'impuzu. Amerika yarawuhagaritse mu mwaka uheze bivuye ku bwicanyi bukabije bwakozwe mu gihe ingwano yamaze hagati ya leta ya Ethiopia n'umuhari TPLF. Umushikiranganji Blinken yavuze ko leta ya Amerika ishigikiye icyifuzo cya Ethiopia cyo kugaruka mu mugambi AGOA kandi ko ibintu biriko bitera bijya mu nzira nziza. Ethiopia igihugu kiza mu kibanza cya kabiri mu bifise abantu benshi cyane ku mugabane wa Afurika cyaraterereye cyane mu nteko mpuzamakungu zijeje wo gucungera umutekano. Ikiringo cy'imyaka itari mike Ethiopia cabaye igihugu gifitaniye ubucuti bukomeye na Amerika, kibonwa ko gifite akamaro gakomeye cyane mu karere kasinzikajwe n'intambara n'ibitero by'iterabwoba by'intagondwa z'abayisilamu. Umushikiranganji Blinken yaremereye Ethiopia iyindi mfashanyo.
Today, I announced an additional $331 million in emergency food and humanitarian assistance that will reach billions of people, millions of Ethiopians affected by conflict, affected by drought.
Blinken ati uno munsi ndatangaje indi fashanyo y'imiliyoni 331 y'amadolari agenewe ibifungurwa mu buryo bwihutirwa, hamwe n'izindi fashanyo zizoshikira abanyagihugu imiliyoni n'imiliyoni basinzikajwe n'ingwano hamwe n'inkurikizi z'uruzuba. Avuye muri Ethiopia, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yaragendeye igihugu ca Niger ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yagendeye Niger mu gihe kiriko kirakorana n'igihugu ciwe kurushiriza hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya mu karere ka Sahel. Ni nyuma ya kudeta zakurikiranye muri Mali, Burkina Faso hamwe n'uruhara abacangiro b'Abarusiya b'umugwi Wagner bitera mu kudurumbanya umutekano ruguma rwiyongera muri ako karere. Blinken yavuze ko iyo mfashanyo izofasha impunzi, abarondera ubuhungiro n'abandi bageremewe n'intambara n'ikibazo c'ibifungurwa mu karere ka Sahel. Iyo mfashanyo izoronswa ibihugu vya Niger, Burkina Faso, Chad, Mali na Mauritania hamwe n'impunzi zo mu karere ka Sahel ziri muri Libya. Niger cyo kimwe n'ibihugu bibanye vya Mali, Burkina Faso, Nigeria na Chad bihanganye n'intagondwa z'abayisilamu bisha abantu ibihumbi n'ibihumbi, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu byabo baranafashe ibice bitari bike muri ivyo bihugu. Urugendo rwa Blinken muri Niger nirwo rwa mbere rugizwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika. N'ikimenyetso gikomeye cerekana ko Amerika ishigikiye ico gihugu cagize intambwe zigereranye mu rugamba rwo kugwanya imigwi igwanya ubutegetsi.
We are also supporting investments in the long-term security of Niger, help make Niger's law enforcement more effective and combating terrorism, strengthening border security, enhancing counter-narcotics capacity.
Blinken yagize ati, tuzofasha Niger mu kiringo kirekire kiri imbere mu bijanye n'umutekano. Bizotuma abajejwe kubahiriza amategeko muri icyo gihugu bakora neza kurushiriza mu rugamba rwo kugwanya iterabwoba, gukomeza umutekano ku mbibe, kugwanya abakora ubucuruzi bw'ibiyayura mutwe, gutohoza no gukurikirana abakora iterabwoba mu ntumbero yo kugabanya iterabwoba n'ubwicanyi bukogwa n'abafisi ivyiyumviro vy'intagondwa. Urugendo rwa Blinken nigwo rugendo ruherutse kuba mu zitaringe abategetsi ba Amerika bagize ku mugabane wa Afrika. Mushikiranganda rero ikigega Janet Yellen, Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika mu ishyirahamwe ONU n'umutambukanyi wa Perezida wa Amerika Jill Biden baragendeye umugabane wa Afrika muri uyu mwaka. Bitegekanijwe ko icegera cya Perezida Kamala Harris n'icegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega Wally Adeyemo bagendera Afrika mu mpera z'uku kwezi. Mu mpera z'umwaka urangiye, Perezida Biden yatangaje ko azogendera uwo mugabane muri uyu mwaka. Ni mu gihe Leta ya Amerika iri kigerageza gukomeza imigenderanire n'uwo mugabane, aho igihagararo n'inguvu z'Ubushinwa bikomeye cyane kandi ibihugu bitari bike vyo muri Afrika bifitaniye imigenderanire myiza n'Uburusiya.
Shuti banywanye, aha niho amakuru twabateguriye muri uyu mwanya ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye Ijwi rya Amerika kandi mbararikira n'ibiganiro iwanyu mu ntara guhera saa 7 na muri isanga guhera saa 10 nk'uko bisanzwe. Hagati aho mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole sin way with your astonishing beauty. Oh, you couldn't make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty, yeah. Hey, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no one cannot take your place. It cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams.
and you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty, yeah. Oh, and I know, oh yes I know, you are my African queen. And I know, see I know, see I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's his love, and I know that this love was surely sent from up above, 'cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I